Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Yamwe twiraga mu cyitwarize uyu n'uyu datanga information maze leta yanga kumuhana, none mugatubwira muti nyamuneka nimuke kutubariza, nawe kutubwira ngo ntibazitanga, ntibazitanga. Ariko se mwarabareze ko hari itegeko ribarengera.
Ubu ni senateri Tito Rutaremara mu Rwanda avuga ku itegeko rijyanye no korohereza abanyamakuru kubona inkuru. Arasaba abanyamakuru kujya bitabaza inkiko igihe bimwe amakuru. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Murakoze Edi, mwaramutse mwese abo tuzindikanye kuri Radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ibihugu bya Misiri na Libya byakoze ibitero by'indege mu bibanza biri mu birindiro by'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu kuri uyu wa mbere. Ababibonye bavuga ko ibyo bitero byabereye mu gisagara cya Derna, aho igihugu cya Misiri kivuga ko hari abagwanyi b'uwo muhari. Abategetsi mu gisirikare cya Misiri bemeje icyo gitero. Umuvugizi w'igisirikare cya Libya yatangaje ko icyo gitero bakiganishije ahari imigwi ibiri ikukira Al-Qaeda. Ibyo bitero byatanguye ku munsi wa gatanu, inyuma y'amasaha make habaye igitero cyahitanye abakristo b'abakopte muri Misiri bashika kuri 29 n'abandi 24 bakomeretse. Sergei Lavrov, umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu, yatangaje kuri uyu wa mbere ari ku mugwa mukuru wa Misiri ko Burusiya buzofasha mu gikorwa cyose cyo gutuza iterabwoba. Lavrov yabonanye na mugenzi we wa Misiri Sameh Shukri, aho yavuze ko ibyo bihugu ko ari bibiri biriko birafashanya muri iyo ntambara. Muri Sudani y'umanuko, umutambukanyi wa John Garang waharaniye ubwigenge bw'icyo gihugu yateye akama abasirikare ba leta kuva inyuma ya President Salva Kiir. Rebecca Nyandenge yatangarije mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ko intambara iri mu gihugu hagati ari inyungu za Perezida Kiir, mu gihe abasirikare atana agahembo bariko bararonswa. Nyandenge asaba abasirikare guhagarika ingwano iri hagati yabo bakareka ingwano avuga ko itagira intumbero yatunganijwe na Perezida Kiir kugira amahoro agaruke. Tubibutse ko igisirikare cya Sudani y'umanuko kigabuyemo kubiri mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2013, aho bamwe mu basirikare bafashe uruhande rwa leta abandi bakayivako. ONU imenyesha ko iyo ntambara yatumye ababa imiliyoni 2 bahunga igihugu, abandi nk'abo bagahungira mu gihugu hagati. Mu cegeranyo ONU yasohoye mu ntango z'uku kwezi ivuga ko abanyagihugu 114 nako baturuka mu gisagara cya Yei baguye muri iyo mishamirano hagati y'ukwezi kw'indwi mwaka uheze no mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2017. Koreya ya ruguru yatangaje ko yakoze igitero cyo kugerageza misile balistique kandi ko cyagenze neza. Ivyo vyatangajwe n'ikinyamakuru cya leta gikorera muri kumugwa mukuru wa Koreya ya ruguru kuri uyu wa mbere. Icyo kinyamakuru cyatangaje ko utunenge twaranze ibitero biheruka twakosowe. Ni igitero kibaye inyuma y'iminsi mike abategetsi b'ibihugu bya rutura bari mu nama ya G7 basabye Koreya ya ruguru guhagarika ibyo bitero. Shinzo Abe, umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani, yatangaje ko bagiye gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bashireho ingingo zigondoza Koreya ya ruguru guhagarika ibyo bitero. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko Koreya ya ruguru ibandanya kwica amatwi mu kutumvira igihugu cy'Ubushinwa bituranye. Perezida Trump akavuga ko yizeye ko Ubushinwa buzogerageza kubangamira Koreya ya ruguru mu mugambi wayo wo guhingura ibyo bigwanisho. Imodoka itazimwe ikibombe yaturitse ku mugoroba kuri uyu wa mbere i Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraq. Icyo gisasu cyahitanye abantu 10 n'abashika kuri 22 bakomeretse. Icyo gitero kigize cya gatatu muri uku kwezi kugizwe n'imisi y'igisabisho cya Ramazani ku Bayisilamu, aho abayoboke b'iryo dini bagendera uburiro ari benshi inyuma y'umunsi baba biriwe bari mu mafungo. gushika ubu nta murwi n'umuri yitiriye ico gitero yamara umuhari wa leta ya Kiislam uraregwa ibitero mwe n'ivyo muri kahise harimo n'igitero kinini cabaye mwaka uheze mu gihe nk'iki camafungo ico gitero kaba cahitanya abantu baharugwa mu majana. Mu kiganiro president mushasha wa Faransa Emmanuel Macron yagiranye na president Vladimir Putin wa Russia, president Macron avuga ko ibinyamakuru RT na Sputnik bikorera u Russia ari ibinyamakuru bikwiragiza makuru atariyo. President Macron avuga ko ivyo binyamakuru byahengamye cyane mu gihe cy'imyamamazo y'umukuru w'igihugu mu Faransa, akavuga ko byamurengeye akarimbi kandi ko byagaragaje ko president Putin yarashikiye uwo bahiganwa Marine Le Pen. Mu kiganiro yahawe amenyesha makuru kuri wa mbere, president Putin yahakanye ivyo birego akavuga ko u Russia ataruharagwa bwagize mu matora y'ubu mu Faransa, naho ngo yashigikiye Le Pen muramwe mu makoraniro yiwe. Tukiri kumugwa mukuru kutukiri nako kumugabane w'uburayi nyene tura chancelier w'Ubudagi, chancelier w'igihugu cy'Ubudagi Angela Merkel amenyesha ko zobandanya kungura imigenderanire myiza hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi wiwe kuri uyu wa mbere inyuma yaho Merkel atangarije ko Amerika kitakiri igihugu kizigirwa. Umuvugizi wa Merkel Stefan Schäuble avuga ko kubera imigenderanire hagati y'akarere k'Uburayi na Amerika ikomeye cyane, Merkel abona ko bikwiriye ko vugisha ukuri kuri by'ibihugu ku by'igihugu cy'Ubudagi kidahuriza ko na Amerika.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abagurisha ibiribwa babivana mu ntara ya Bubanza bakabigurisha mu zindi ntara z'igihugu bagiye kujya babikora babanje guhabwa uruhushya na buramatari w'intara. Tarisis Niyongabo uyobora intara ya Bubanza avuga ko icyo cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurwanya ubucuruzi bwa magendo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye icyo kibazo aratugezaho inkuru irambuye.
Igitumi yongingo yo kuronsa bakuye ibidandazwa by'ibifungurwa mu ntara ya Bubanza babijanya handi bategezwa kuronswa muri karengane no kugira bagwanye urudandazwa rwa magendo. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarasese Niyongabo atanga isiguro y'ugo rupapuro rw'inzira kuri abo bose bifuza gushora umwimbo wabo mu yindi mihingo y'igihugu.
Tuzotanga urupapuro rw'inzira federute tuzoruha umuntu wese abona ko ofisi ibintu ashaka kugura mu ntara ya Bubanza abitwara mu yindi ntara yo mu Burundi haba mu gisagara cha Bujumbura canke mu yindi ntara yariyo yose. Kuko rupapuro tuzomuha tuzogwandika ko naho wenyene abijanye kuburyo iyo modoka ifashwe itari muri iryo barabara twanditse ko no kuvuga yuko izo bari fraud azoba bitwaye handi hantu hatazwe kandi imodoka izo hezi gacifatwa n'abazoba bajejwe umutekano kuri ayo mabarabara bazoba bahari.
Uyu mutegetsi yafashe ya mbere mu gutangaza iyo ngingo avuga ko yiga intara zose z'igihugu mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu barongoye inzara n'ijobore kwaduka nko mu mwaka uheze wa 2016. Bamwe mu banyabubanza bayaze n'Ijwi rya Amerika bariko barimbura ibyo barimye mu gice cy'impeshi ntibakiriye neza iyo ngingo ya buramatari w'intara ya Bubanza. Nk'abarimyi b'umuceri bavuga ko bari mu barimyi badandaza batumva ingene umwimbo baronse burinda kuja kwakira urupapuro kandi bakoresheje amafaranga y'ingurane. Ndayiziga Benedigito wo ku Musenyi muri komine Mpanda n'umwe muri abo barimyi badandaza.
Nyakubahwa Matari turamwubaha n'umwubahwa mugabo ariko araduhohotera, yarakwiye kumva ya majojwa yacu akumva ibibazo dufise agatahura kwiyongingo idahuye n'ibihe, iyo ngingo itajanye n'ibyo twe tugezemo. Iyo ngingo yari kwingingo ishoboka mu gihe ayo mafaranga yose twayakuye mu ntara ya Bubanza akaba ari buramatari yaduhaye canke afise abo bakoranye bayaduhaye byacyari kumvikana. Mugabo we kwera ko atanu urufaranga namwe yaduhaye twarimishije amafaranga y'abandi nuko nadutahure iyo ngingo ayibangire ko
n'abadandaza ivyo bimbuye kubiterwa mbumba rugo. Niko kuko bavuga ko bimwe mu vyo bimbuye babishora mu masoko kugira bashobore kuronka ibindi bitimbuka mu ntara ya Bubanza. Mufasoni mvuye kure Vivina n'umwirimizi wo kumutumba muyange muri komine Gihanga muri kino gihe ariko yimbura inkore.
Ari habari mebyimbuye inkore ukaba tutagira inyumbati muri komine Gihanga nta nyumbati ha dushobora gushora bakatureka tugashora hari ho hose kugira ngo umuntu aje kuronka icakozi zo nkore umva rero urazo nk'imifuka itatu y'inkore ucushora umufuka umwe kugira ngo ucugure ibiharage uzuracanga n'izo nkore none tudasohoye ibyo wacu umva ibyo mu zindi ntara naho bizoza umva rero uci ushora ucugura nk'ibyo biharage cyangwa ukagura ubwo bududu
buramatari w'intara bubanza aratahura ibivugwa n'abarimyi baba birimizi cyangwa badandaza taxise niyo ngabo avuga kwizo mpapuro ari ngombwa kugira hamenyekane ivyo vyimbugwa bigiye n'igituma bigiye
izo mpapuro tuzozitanga kandi uwazoba aje kudusaba azotwereka impamvu abijanye kuko turari vyimbugwa dufise vy'umusesekara urumva ariko ashaka kuvuga kuko umuceri wose woguma mu ntara ya bubanza ntibikunda ibiharage dufise kumbure bikuye ntara gusa nako duhora tuja kubirondera handi mu zindi ntara ivyo rero nk'ibiharage kugira ngo tubwire kugira ubitware uzodusigurira impamvu ubitwara mu yindi ntara kandi natwe tubidakwiye abene gihugu
abo barimyi birimizi canke badandaza bavuga ko iyo ngingo ari nk'ibihano bagasaba ko iyo subigwamwo nkuno murimyi w'umuceri Ndayiziga Benedigito natahura ingene abarimyi bose b'umuceri baharurwa mu bihumbi bobanza kuronswa izo mpapuro imbere yuko bazana umwimbo wabo mu gisagara ca Bujumbura kuma mashini asanzwe gusekura intara ya bubanza iri muzahuye n'ibibazo by'inzara mu mwaka uheze kuko umwimbo w'agatasi wagenze nabi kubera uruzuba mu gihe cy'impeshi cyakurikiye ikirere cyagenze neza ivyemezwa n'abategetsi mu by'intwaro no mu gisata c'uburinyi n'ubworozi muri iyo ntara bagahamagarira abarimyi kudasesagura umwimbo ibubanza mu burengero bw'Uburundi Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
Umushinjacyaha mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa mbere yasabiye abantu 9 gufungwa imyaka iri hagati y'irindwi n'icumi. Abo bantu bafatiwe mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Bose bakurikiranyweho icyaha cyo kwinjira mu mutwe w'abarwanyi bivugwa ko bakorera igisirikare cya Hussein Rajab wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Abaregwa bo basabye urukiko ko rwabahanaguraho ibyaha nk'uko byari byakozwe mu rukiko rw'ibanze rwa Muyinga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Kuva bafatwa bagashengezwa n'umushyikiriza manza muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga, abo bantu 9 bashengejwe ku cyaha cyo kuja mu bacangero b'abagwanyi. Mu iburanishwa ry'urwo rubanza muri sentare isubiramo ya Ngozi kuri uwa mbere uwitwa Saidi Ndayihanze Amaso yagirijwe n'umushyikiriza manza mukuru wa parike yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi ko ari we yegeranije abo bantu bafata imodoka imwe bagana igihugu cy'u Rwanda mu gisoda cya Hussein Rajab. Umushyikiriza manza yitwaje ivyabona bitatu bimushigikira mu mburano ziwe, yitwaza kandi n'icyegeranyo cy'amanimero y'amatelefone bamwe muri abo bagiye baravuganira ko n'uwagirizwa kubegeranya. Mu vyabona by'umushyikiriza manza mukuru harimo uwitwa Andre Nyandwi, uwo yafatiwe hamwe n'abo bandi mugabo acararekugwa. Umushyikiriza manza mukuru yavuze ko atari kubandanya akurikiranwa kuko ari we yafashije kugira inkuru imenyekane. Abashengejwe bose basabwiye kwiregura uhereye kuwagirizwa kwegeranya abacangero b'abagwanyi. Saidi Ndayihanze Amaso yahakanye ibyo yagirizwa. Uwo yemanze imbere ya sentare ko ari indongozi y'umugambi w'IPDS Gamibanga yabwiye sentare ko azira ivyiyumviro vya politike. Yavuze ko umukuru wa zone Rugari yo muri komine Muyinga amutwara ko ari we ari nyuma yifatwa giwe. Yavuze ko afatwa yari mu bikorwa vye vya misi yose vy'ubucuruzi. Abandi bireguye ugutandukanye basigura imvo z'ubugwayi kuburana gutora abana bahungiye mu Rwanda bitabiriye akamo k'indongozi no kuja kugandara. Sentare yabasabye kwisigura ku cegeranyo cingende bagiye barahamagarana na Saidi Ndayihanze Amaso. Bose bamiriye kure ico cegeranyo c'amatelefone bavuga ko batigeze bahamagarana, baca basaba umushikiriza manza mukuru kubwerekeresha amajwi y'ivyo bavuganye. Sentare ntiyanyuzwe nihakana gico cegeranyo ica ibasaba kuzana icyanditse kikibeshuze. Ivyo na bitatu vy'umushikiriza manza vyaciye bihabwa ijambo bica bishimangira imburano z'umushikiriza manza mukuru. Umushikiriza manza mukuru amaze guhabwa ijambo yavuze ko ivyo abona vyashikirije ivyo bizi uko yashikirije imburano ziwe. Mu gusozera umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare izubiramo ya Ngozi yasabiye Saidi Ndayihanze Amaso gufungwa imyaka 10, abandi abasabira gufungwa imyaka 7. bose uko ari 9 basabiwe guhanishwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi ijana y'amarundi. Sede ndayihanze amaso yagirizwa kwegeranya abo bari bagira baje mu bacangero b'igisirikare cya Usenera Jabu yaciriwe igihano kinini gusumba abandi, niwe yasabye kwezwa ubwa mbere. Yakomeje avuga ko azira kuba mu mugambwe PDS gamibanga, ariko Sentare ikaba itamwemereye ko avuga iby'imigambwe. Sentare yamusobanuriye ko urubanza rutajanye n'iby'imigambwe kuko abari muri uwo mugambwe wa IPDS gamibanga bose batafashwe, eka nabandi bose basabye kwezwa. Urubanza rwakerushirwa mu mwiherero uruzoba rwacitse rukazomenyekana kuri iyi tariki nyene mu kwezi kuza. Kuri uyu wa mbere itariki 29 ukwezi kwa gatandatu 2017 byari isango rya nyuma ryo kuburanisha ubwo rubanza, inyuma yo gusubizwa inyuma inshuro zigera kuri zitatu. Gusubizwa inyuma byatumwa n'uko ibyabona by'umushyikirizamanza bitaba byarengutse. Tubibutse ko abo bantu 9 bashengejwe bungururijwe n'umushyikirizamanza inyuma y'ukwezwa muri Sentare Nkuru y'Igihugu ya Muyinga kucaha bariko barakurikiranwa ko. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndaruyinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda. Philippe Mpayimana, umwe mu bagaragaje ubushake bwo kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga, aravuga ko bitamworoheye kubona abamusinyira kuko yakwa amafaranga n'abaturage ngo babone kumusinyira. Ibyo yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Kigali mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye icyo kiganiro.
Mu byumweru bisaga bibiri abatangira kuzayobora u Rwanda mu bakandida bigenga bamaze bashakisha ababasinyira, Bwana Mpayimana Filipo umwe muri batatu bagaragaje ubushake bwo kuzatanira amatora ya Perezida wa Repubulika, yagaragaje itangazamakuru kubu abangamiwe n'abaturage bamwaka amafaranga mbere y'uko bamusinyira.
Abantu bashaka kudusinyira, iyo ufite ubushake bwo kunsinyira ukongera ukansaba amafaranga cyangwa ukansaba inzoga, nibaza nkavuga nti se abanyarwanda bazi icyo ari cyo umurimo wa politiki? Ako kantu ngewe nkabansanga bifitanye isano n'umuco wa karande w'abanyarwanda batamenyereye kwishyiriraho ubutegetsi, bakaba baramenyereye gutegekwa n'ubutegetsi bubaguyeho n'ubutegetsi badafitemo uruhare. Bimwe mu bigomba guhinduka bikaba byagombye guhera aho ngaho. Ese giye abantu bansaba inka n'amafaranga bazaza gukura ubwatsi ryari? Hehe.
Ibi bije nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora yariherutse gusaba abantu bagaragaje ubushake bwo kuzitabira amatora ku mwanya wa Perezida wa Repubulika kwirinda gushukisha abaturage amafaranga babasaba ko babasinyira. Komisiyo yatangaje ko umuntu uzafatirwa muri ibi bikorwa azakurikirana nk'utanga ruswa. Bwana Mpayimana akavuga ko kandi ahangayikishijwe n'abaturage bamwe bamufata nk'umuntu urwanya leta.
Bamwe bagafata umukandida wigenga bakavuga bati arwanya leta, bavuga ko abanyapolitiki batari ku ruhande rwa guverinoma baba bahanganye na leta ariko ntago baba bayirwanya. Umuntu w'ikamunyi wamenyeshejwe n'abavandimwe n'inshuti n'abamwe mu bayobozi ngo nuko bamubonye ari ku ifoto hamwe na Mpayimana, sinabura kubivuga. Mvuge si Gisagara, umwana w'imyaka 21 yadusinyiye ariko umubyeyi we agahita ashikuza urupapuro kubera ko bitamushimishije. Noneho mvuge se muri Rusizi aho wahumagarariye yafasha amasinyatire agafata amasinyatire nyuma umuntu akamwoga runono akiba impapuro basinyeho.
Bwana Mpayimana Filipo, ko bitangaje kubona abaturage baka amafaranga umukandida wigenga ariko bakarenga bakayatanga mu mashyaka n'ugateruye ngo asobanure aho byabaye n'ishyaka ryabitangaje. Mpayimana avuga ko abaturage bakwiye kumenya ko umukandida aho yabaturutse hose akwiye gushyigikirwa aho gucibwa intege.
Mperutse kubona akantu k'agatracte ku kuri za WhatsApp sinzi ikigo kiriho gisaba ikimwe cya kabiri cy'umushahara w'umukozi kugira ngo atere inkunga umurwanda shyaka w'ishyaka akorera arimo. Twebwe baratwaka inzoga yenda n'icupa ry'igihumbi, barakeka ko ari make ariko ugereranye kuba bayatwaka ari abaturage bose baka umukandida, ugereranye n'abaturage benshi bahubwo bashobora gushyira hamwe bagaha ishyaka. Natwe abakandida bigenga mubwira abaturage ko uwagize igitekerezo cyose cyo kudushyigikira nakigire cyose anadushyigikire aho kuducinyeje.
Bayimana avuga ko nubwo bagiye bahura n'ingorane mu bikorwa byo gukusanya amajwi, avuga ko kugeza ubu amaze kugera muri kimwe cy'akabiri cy'amasinya asabwa. Iki gikorwa cyo gukusanya amasinya cyatangiye tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu, bikazarangira n'itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Abakandida bose baziyamamariza kuzayobora u Rwanda bazamenyekana tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7. Komisiyo y'Igihugu y'amatora yo ivuga ko abagaragaje ubushake bwo kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu batari aba bakandida, ahubwo bazamenyekana mu kwezi kwa 7 bamaze kwemezwa na komisiyo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuri uyu wa mbere, abanyamakuru mu Rwanda bagiranye ibiganiro nyunguranabitekerezo n'abagize komisiyo ya politiki n'imibereho myiza muri Sena kukumenyekanisha amahame remezo u Rwanda rwubakiyeho. Muri ibyo biganiro, abanyamakuru bongeye gutakambira abasenateri ko bakibangamiwe n'ibibazo by'ubwisanzure buke n'ubukene mu mwuga wabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye ibyo biganiro.
Ubw'abagize komisiyo ya politiki n'imibereho myiza mu mutwe wa Sena bunguranaga ibitekerezo n'abanyamakuru ku mahame remezo uko ari atandatu igihugu cy'u Rwanda cyubakiyeho icyerekezo cyacyo, abagize komisiyo bavuze ko bikigaragara ko hari ingeri z'abanyarwanda nyinshi zitarasobanukirwa aya mahame. Basaba itangazamakuru umusanzu wo kuyamenyekanisha, ni umusanzu abanyamakuru bemeye nk'uko basanzwe n'ubundi babigenza. Muri ibi biganiro, abanyamakuru bongeye kugaragariza abagize komisiyo ya politiki n'imibereho myiza muri Sena ku ihame ryo gukemura ibibazo binyuze mu nzira z'ibiganiro ari ingenzi ku baturarwanda. Gusa ntibabuze kongera kwibutsa ko iri hame ritubahirizwa uko bikwiye. Baravuga ko bakibangamiwe n'ibibazo byo kubura ubwisanzure mu mwuga wabo. Aha bavuga ko kenshi iyo umunyamakuru ategura inkuru akunze guhura n'imbogamizi kuri bamwe mu bategetsi banga gutanga amakuru. Uyu munyamakuru aratanga urugero ashingira ku makuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga uburyo bigoye ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaha ikiganiro cyihariye igitangazamakuru cy'imbere mu gihugu.
Hari ibintu twaze tuganira kuri Twitter n'abantu batandukanye kuri opinion cyangwa se igitekerezo umuntu umwe yanditse iminsi ishize avuga ko nka Perezida wa Repubulika mu gihugu adashobora kugira umunyamakuru aho ikiganiro cyangwa se televiziyo cyangwa radio, ariko ugasanga abo hanze biboroheye. Mu by'ukuri twagira ngo n'abasenateri namwe mudufashe mutugire inama uburyo mwumva itangazamakuru mu Rwanda ryakora ikuzuza inshingano zaryo.
Uru rugero umunyamakuru atanga rukomoka ku nkuru y'igitekerezo yasohotse mu minsi ishize mu gitangazamakuru The East African cy'Abanyakenya. Iyo nkuru ifite umutwe ugira uti itangazamakuru ryacu ntiryagombye kugera ku makuru arebana na Perezida yakesha ibitangazamakuru mpuzamahanga. Muri icyo gitekerezo cy'inkuru hagaragara inkuru ishushanyije igaragaza Perezida Kagame avugana n'umunyamakuru mpuzamahanga, naho umunyamakuru w'imbere mu gihugu yacometse mikoro ye kuya wa munyamakuru mpuzamahanga, bigaragaza ko amakuru abanza ku munyamakuru mpuzamahanga akabona kugera ku munyamakuru w'imbere mu gihugu. Icyo gitekerezo cy'inkuru kinenga ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda cyasohotse gikurikira ikiganiro cyihariye Perezida Kagame yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique mu minsi ishize avuga ku buzima bw'igihugu. Ni ikiganiro nacyo cyavugishije abanyamakuru benshi ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp bakorera mu Rwanda, bakibona ko bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda byagiye biterura muri icyo kiganiro inkuru bikandika. Icyo kiganiro cyihariye na Jeune Afrique nacyo cyakurikiye ikindi kiganiro umukuru w'u Rwanda yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo NBS ya Uganda. Icyo kiganiro na NBS televiziyo y'igihugu mu Rwanda yaragitambukije ariko igerageza guhisha ikirango cya NBS. Ibi nabyo abanyamakuru babivuzeho ibitari bike ku mbuga nkoranyambaga. Kuri senateri Tito Rutaremara agasanga umunyamakuru w'imwe amakuru yagombye kuba ajyana ikirego cye mu nkiko kuko itegeko ryo kubona amakuru rihari.
Yamwe atubwiraga muti twareze uyu n'uyu udatanga information maze leta yanga kumuhana, none mugatubwira muti nyamuneka nimuge kutubareza nawe kutubwira ngo ntibazitanga. Ariko se mwarabareze ko hari itegeko ribarengera, nicyo kibazo ngira ngo.
Naho bwana Jean Nepomuseni sindi kubgaba ukuriye komisiyo ya politiki n'imibereho myiza muri Sena akavuga ko kwimana amakuru bidakwiye.
Ariko ubundi iyo udatanze amakuru udahaye umuntu amakuru, ubu muhaye icyuho cyo kuyihimbira no kwishakira no kwivugira ibyo ashaka. Ubundi wagombye kumva ko gutanga amakuru nyayo ari bwo buryo bwiza nawe ufite bwo guteza imbere umurimo ushinzwe.
Abanyamakuru basanga kuba bagombye kubahiriza amategeko baza kwisonga mu kuyica biteye agahinda.
Ariko itegeko iyo ririho ntirishyirwe mu bikorwa nubundi ntacyo riba ryakoze. Niba hari itegeko access to information abakabaye bayexecutor bakaba aribo bayica, byaba ari ikibazo. Rero twaba turimo gukora ibintu tudafite umurongo tubyerekezamo. Mudufashe rwose abagomba kuduha makuru kuko sinzi icyo bahisha, kuko ni they accountable ku byo bakora kandi bara accountable ku banyarwanda. Ora Repotito yabivuze. kuki badashaka kugira icyo bavuga, kuki bahunga itangazamakuru.
Icyegeranyo giheruka cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka, Reporters Without Borders, ku bwisanzure bw'itangazamakuru gishyira u Rwanda ku mwanya w'159 mu bihugu 180 ku isi. Mu myaka 17 Perezida Kagame amaze kubutegetsa amahanga mushimira ibikorwa by'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho, ariko namunenga ko ubutegetsi bwe bwashyize ingufu zidasanzwe mu gucecekesha itangazamakuru. Mu bindi bibazo abanyamakuru bagaragaza bikibugarije birimo ibya mikoro ya ntayo, abanyamakuru basanga urwego leta yararutereranye.
Ibihugu bikomeye bishora amafaranga muri information, nicyo gihe tugezemo, information communication technology. Kubera iki twebwe ibi bintu tutabyiyumvamo yuko ari sector yateza imbere igihugu n'abanyarwanda, tukayishyiramo amafaranga byangombwa tukanarenga n'imbibi? Nge ndumva icyo ngicyo ari ikibazo gikomeye cyane, n'ingirango ni nayo mpamvu nka bagenzi banjye ahangaha bafite ibinyamakuru baba bashakisha uburyo budasobanutse kugira ngo byibuze babone amikoro yo guhemba n'abakozi bafite, ariko ukabona ko direction y'igihugu ntabwo iyo sector iha imbaraga cyangwa ngo uyibone nk'ari sector ikomeye cyane.
Akenshi njya mbona mutumira aba minister ahangaha kuza kuvuga ku buhinzi, kuza kuvuga ku bucukuzi, ibindi byose bitandukanye, ariko twe dusangaho mwatwibagiwe kandi akamaro dufite ari kanini cyane.
Ibibazo by'ubushobozi buke bikigaragara mu bitangazamakuru ndetse n'ibindi bibishamikiye kuri uyu mwuga, Komisiyo ya Politiki n'Imibereho Myiza muri Sena yizeza ko n'ubusanzwe byari kuri gahunda y'ibizaganirwaho mu ngenamigambi ritaha. Gusiga komeza kugira inama abanyamakuru kwishyira hamwe kugira ngo n'ubufasha nibuboneka buzabagirira akamaro. Ni imvugo zisa n'izimaze kumenyererwa. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Akarere ka Afrika cyane cyane akarere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara kariko karatera imbere. Ako karere karangwa n'abakiri bato bashaka kurondera ubumenyi no gukora. Muri iki gihe imitahe ikomeye ivuye mu bice bitandukanye byo ku isi iraza mu karere ka Afrika. Yamariryo terambere rirageramiwe n'ubugizi bwa nabi ndengeramipaka. Ibyo byatangajwe na David Luna, umuyobozi mukuru ajejwe imigambi yo kurwanya ubugizi bwa nabi mu bushikiranganji ujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. David Luna avuga ko bategerezwa kwemera ko ubucuruzi ndengeramipaka bw'ibiyayura umutwe, ibirwanisho abantu hamwe n'ubundi bucuruzi butemewe n'amategeko biriko bitera umutekano muke mu karere ka Afrika no mu bindi bice byo ku isi. David Luna avuga ko hari isano hagati y'ubucuruzi ndengeramipaka bw'ibiyayura umutwe n'ubundi bugizi bwa nabi ndengeramipaka mu karere ka Afrika mu biriko bigiramira iyubahirizwa ry'amategeko, iterambere mu by'ubutunzi, ubudandaji n'imitahe, ahubwo bifasha gutera umutekano muke kurushiriza. Ubutunzi budaciye mu mategeko bungana no hagati y'ibice 8 n'ibice 15 ku ijana by'ubutunzi bwo ku isi. Yamara mu bihugu bimwe bimwe biri mu nzira y'amajambere cyo gitigira kiri hejuru cyane kurushiriza. Amafaranga aronswe mu buryo budaciye mu mategeko akoreshwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi kugira ihe ibiturira abategetsi b'amareta n'abajejwe umutekano mu bifasha iyo migwi y'inkozi z'ikibi kwagura amayira yayo yo kugira ubucuruzi butemewe n'amategeko kuva mu karere ko muri Afrika mu burengero gushika mu karere ko mu buseruko, kuva mu karere ka Afrika yo mu buraruko gushika mu kigobe cya Gine. Mu gihe bamwe bahayagiza iterambere ririko riribonekeza mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika yo mu busibugaragwa bwa Sahara, imigwi y'inkozi z'ikibi iriko igeramira iryo terambere mu guteza umutekano muke no gutuma iterambere nyakuri ritaba. Umuyobozi mukuru ajejwe imigambi yo kurwanya inkozi z'ikibi mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, David Luna, avuga ko uburyo bwiza bwo kurwanya ubwo budandaje butemewe n'amategeko ari ugufatira ingingo hamwe, haba ku rwego rwo hasi, urwego rw'igihugu, rw'akarere n'amakungu, kugira amakungu atsinde urugamba rwo kurwanya ubwo bugizi bwa nabi. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gushyira imbere ugukorera hamwe kw'amakungu mu rugamba rwo kurwanya ibikorwa byose by'imigwi y'inkozi z'ikibi no kukingira abanyagihugu bwicanyi no gucugwa bufuni na buhoro bikogwa n'iyo migwi y'inkozi z'ikibi ndengeramipaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobigenza gutyo mu gukomeza utwigoro tugusenya inguvu z'iyo migwi y'inkozi z'ikibi mu gutuma zitaronka uburyo zikeneye kugira zibandanye ububisha bwazo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwarimu, duteze amatwi ibigeno byacu byo kuri isaha naha bihumurije. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro, wabishize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala. Amakuru mwayagejweho na Rosine Munezero, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeza muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.